Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Mwiriwe nchuti wakunzi wa radio Nzamba gatika kawe kazo makuru yokuru umusi wa gatatu tukigere kezo jakane nzero mwako yu na mnongiwe na gatatu amakuru tuwa teguye ya gizo ningi ngunguru nguru uzikurikira umugambi wogu shimira wa sirikare magizu wa ngonyanga agateka kazina muntu mu Burundi urabandanya haruwaraye arungitwe mu bikorwa vyo kugarukana amahoro mu gihugu cha Centrafrique. Uwo musirikare akaba yaranzwe n'amabi menshi mu mwaka w'2015 muraza kubyumva. Ingingo nayo yaraye ifashwe na sentare nkuru ya Mukaza yo gupfunga umenyeshamakuru Florian Irangabiye gupfungwa imyaka 10 ngo ije kubandanya icyafuza isura y'u Burundi mu bijanye n'agateka kazira muntu. Muraza kumva waranosoye ibijanye n'amategeko aho yerekana ko ubutungane bw'u Burundi buri mu kwaha k'ubutegetsi. Ayo bani bose mu banyagihugu bo mwitenga agacimbiri buturana batinya ko bashobora kwandura ingwara ya korera imaze kwibonekeza muri zona ya Kinama basaba leta kubaronsa amazi meza. Kaze mwese,
urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa duhera amakuru twateguriye mu bijanye n'agateka akazi na muntu. Umwe mu basirikare yavuzwe n'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu kuva mu mwaka w'2015 yaraye arungitswe mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu gihugu cya Centrafrique ni mu rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU MINUSCA. Huko amakuru ava mu gisirikare abimenyesha uwo nawe ni Ajida Leonidas Ndayishimiye icyo gihe akabango yarafise ipete rya Sergeant Major nk'uko tubishikizwa na Bonfils Niyongere.
Umusirikare ni gisongerezi cy'intwaza ngabo yagirizwa amabi atandukanye yo guhonyanga agateka kaze na muntu. Uwo nawe ni Agident Leonidas Ndayishimiye matrikire zo akaba ari sece 4045. Amakuru atangwa na bamwe mu basirikare akamenyesha ko yuriye indege kuri uyu wa kabiri agenda mu gihugu cha Centrafrique. Agident Leonidas Ndayishimiye avugwa mu mabi atandukanye yo guhonyanga agateka kaze na muntu kuko yegereye cyane umuhisi Lieutenant Colonel Darius ikura kure. Icyo gihe akaba ariwe yararongoye abamucungerera ubuzima, avugwa cyane cyane mu kunyuruza abantu bakabugwa irengero, bamwe muri bombere bakaba bari abasirikare bahoze mu gisirikare cya kera ex-fab. Akarorero batanga n'inyuruzwa rya Caporal Placide Mpawe nayo kwigenekezo rya kane ndamukiza umwaka w'2016. Uwo yitavye Agident Leonidas Ndayishimiye icyo gihe yari akiri Premier Sergeant Major bahurire muri karitsiye ya Kamenge. Kuva icyo gihe kugeza ubu Caporal Placide Mpawe nayo ntawe urasubira kumukubita ijisho. Agident Leonidas Ndayishimiye miye agifise pete ya Premier Sergeant Major avuga kandi mwigandagurwa rya General de Brigade Athanase Kararuza mu gitondo cya 2025 ndamukiza 2016. Icyo gihe yararongoye abacungereye ubuzima bwa Lieutenant Colonel Sindaye batazira gafuni yarahereje gusubirira umuhisi Darius Kurakure mu kurongora ikambi ya Batayo Jeune de Komba yo kumuzinda. Abasirikare bavuga ko muri ibyo byaha byose yagirizwa atarigera arengutswe kwa mu butungane, basaba ko yokwirukanwa mu butumwa bw'ishyirahamwe mpuzamakongoni maze akongera gakurikiranwa ku byaha yagirizwe.
Arakoze Bonfils Niyongere turana nyamakuru twateguye mu gisata cy'ubutungane. Ingingo nayo yafashwe na sentare nkuru ya Mukaza yo gupfunga umenyeshamakuru Florian Irangabiye gupfungwa imyaka 10 ije kubandanya icyafuza isura y'u Burundi mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Ibyo bivugwa n'umushinga wa manza Janvier Bigirimana ahanegura ko iyo ngingo yuzuye akarenganyo kubwiwe ivyerekana ko ubutungane bukibohewe amaboko imugongo n'ubutegetsi agasaba ko umenyeshamakuru yorekurwa atakirinze gusabwa. Kurikira umushinga wa manza Janvier Bigirimana.
ubundi urubanza nkuru biboneka yuko ari urubanza rwa politike nurubanza ubutegetsi bwa CNDD-FDD tutibagiye ubutungane bw'u Burundi bariko bariyambikiceyi bariko barimaramaza kuko ntibashobora na gato yakwerekana yuko ubumenyesha makuru hari icyaha na kimwe yakoze uretse yuko yashikije ivyumviro uretse yuko nk'umumenyesha makuru ashobora kuba yarakoze ku bibazo kumbure abo bategetsi batagomba yuko bivugwa rero twagomba tunebagure cyane iyo nyifato y'abategetsi b'u Burundi tunebagure n'inyifato y'ubutungane bw'u Burundi kuko bubandanya gukoreshwa nk'igikoresho cyo gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi abamenyesha makuru tutibagiye abantu bose bahanira agati y'akazi na muntu ushaka nk'abanyagihugu bafatwa nk'abo tugasaba rero yuko ubwo butungane na cyane cyane sentare y'iyungururizo yuko bokwikubita agashi bakabona yuko ibyo bari kubarakora bicafuza isura y'u Burundi mu makungu yuko bicafuza ubutegetsi buhari uno munsi kandi byambika icyeyi kidasanzwe ubwego bw'ubutungane dusanzwe tuzi yuko uno munsi rugeza aho umwasi ashaka kuko nta bwigenge na butoya bagifise bakoreshwa n'umugambwe CNDD-FDD baca imanza uko umugambwe ubishatse ibyo rero nakamaramaza kuko uno munsi twarabuze ahantu na hamwe ubwo butungane bwojya umutima amenyo ngo bushobore gufata ingingo butatamiswe n'uwo mugambwe ni kuvuga uwo mugambwe n'abategetsi ba CNDD-FDD uno uwo bashatse wese baramufunga uwo bashatse baramwica uwo bashatse baramutoteza kandi akatari gake ugasanga n'ubwo butungane bwakoreshejwe tugasaba yuko bokwikubita gashi umumenyesha makuru bakamurekura
turabandanya nano makuru twabateguriye mu gisata cy'ubutunzi aho imyidogo ari myinshi mu bakora mu mashyirahamwe yigenga akorana n'igisata OBR kijejwe gutoza amakori n'abatagisi ayo mashyirahamwe akaba afashe igisata OBR guharura amakori n'amatagisi ayo akaba yitwa Agence Andouane mu rurimi rw'Igifaransa bamwe mu bafise ayo mashyirahamwe bidogera ubuyobozi bubijejwe muri OBR ko bwabatse uruhusha rwo kubandanya bakora muri uno mwaka batisunze ko bubahirije ibisabwa n'amategeko ibice 75% by'abakorera muri ayo mashyirahamwe nibo bagiye kudasubira gukora bakadoma urutoke ku bayobozi babiri bajejwe igisata cya douane ko babasubirije n'ayandi mashyirahamwe ku nyungu zabo bwite zabo bayobozi ni nko tubaza Pierre Gahungu
amakuru dukura muri bamwe mu bakora muri ico gisata c'amashyirahamwe bita Agence Andouane mu Gifaransa bidogera bamwe mu bayobozi bajejwe ico gisata muri OBR ko bataborohereza mu kazi kabo nk'uko gatunganijwe abo bayobozi bavugwa ni komisiyo yajejwe ibikorwa vya douane ariwe Adolphe Manirakiza hamwe na Rurimbuka Sebastien bakorana muri ico gisata abo bayobozi bakuru muri OBR ngo bashinze amashyirahamwe yabo bwite akorana na basobambike babo ari nabo bakundwa kaza abandi bakabigiza hirya nk'uko uno mu bikorera utwabo muri ayo mashyirahamwe abisigura
twebwe dufite amagaza douane amagaza douane arikarabura mu kimwe cy'igote twebwe twahora tugira amaroperema para ubu rero hariho umukomiseri de douane yasize yitwa Adolphe Manirakiza wonye aduvuganye mu nda ari kumwe n'uwitwa Rurimbuka Sebastien ari directeur des opérations douanières et du business umukomiseri de douane yasize afise agence yiwe agence andouane witwa Rurimbuka Sebastien akagira Agence Andouane abo bose bafise basomambike babo bariko barafasha kugira ngo abaribo bagira amagance bonyene rero ico dusaba ubu umukuru w'igihugu akabimenya yuko umwenegihugu basi ashobora gutanga ikora akaritanga mugabo tushobore gutanga ikora twese umukomiseri de douane yasize ariko akorera nabi umukuru w'igihugu koko agence n'imwe itariho ikori rya leta rero abayikara diminimit turiho turatabaza dufasha abantu benshi imyidogo ni myinshi
imyidogo ngo ni myinshi muri abo bikorera utwabo bashinze ayo ma agence ya douane baburabuzwa nabo bayobozi bajejwe ico gisata mu kigo c'igihugu kijejwe gutoza amakori OBR nkuko bavyivugira radio inzamba agateka kawe twavuganye n'umuyobozi ajejwe ibikorwa vya douane kugira duhe umuco Sébastien Rurimbuka yaturungitse kwa commissaire général arongoye ikigo OBR ko ari we yotwishura uwo nawe tukaba tutashoboye kumuronka ku murongo wiwe wa telefone.
Pierre Gahungu urakenuye mukanya dusha twananiza amakuru twabateguriye mu gisata cy'amagara y'abantu.
Inzamba
kada inzamba gatega kawe amakuru twateguye twananize mu gisata cy'amagara y'abantu ahubwo bari bwose mu banyagihugu bo mwitenga agacimbiri butuburana batinya ko bashobora kwandura ingwara ya kolera imaze kwibonekeza muri zone Kinama bahana urubibe narya amazi imyaka ibiri atamaze arangwa muri ako gace bagasaba leta kubaronsa amazi meza. Ni nkuru ya Karine Dusabe.
Abanyagihugu mwitenga agacimbiri guturana bamaze kumva ko muri zone Kinama hateye ingwara ya kolera kandi hitwa ko hari amazi baciye batekegwa n'ubwoba kuko bo bamaze imyaka irenga ibiri atamazi bafise. Abanyagihugu bavuga ko bavamo amazi ava mu Kongo kitwa Gahombo canke Gikoma kandi ayo mazi akaba ari mabi cane. Amakuru uruganda rwa radio inzamba rukura muri abanyagihugu bo mu Itenga Local avuga ko bagira urugendo rw'amasaha ane kugira bashike ahari ayo mazi. Iyo imvura iguye bavuga ko baba batomboye kuko baca bikora ku mazi y'imvura. Bafise ubwoba ko bashobora kwandura ingwara ya kolera imaze kwibonekeza muri zone Kinama ahani imbibe.
Badufasha ibyo biduga twumvise bafasha abanyakinama n'ahandi natwe badufasha bakaduha amazi. Turagowe twebwe kolera igeze ino iratikisa ingarane turafa turawera nta mazi dufise. Ikibazo dufise nk'icy'amazi turagomba leta badufashe baduha amazi bazoba bakoze nyine muri aka gacimbiri kacu ntidushobora kuronga amazi. Umuntu usaba amazi yo kuri ntibaguhe kuko bayakura kure ku musore bitamenya Kabondo. Ayo mazi yo mu Karombo arimo utuyoka ari n'amazi yo mu cyafu Gikoma ho bagiye atari.
Abanyagihugu bavuga ko hamwe atashokorwa mu maguru masha bazokwama babangamiwe n'indwara zifatiye ku isuku rike kubera ubukene bw'amazi. Icibagiwe co ngo ni umuyagankuba hatanye icizere bafise ko bazotinda bakaronka. Kuri ayo makenga yose uruganda rwa radio inzamba ntirurashobora kuronka abajejwe intwaro muri ako gace co kimwe n'abarongoye ishirahamwe Regidezo kugira ngo batange umuco kuri ico kibazo kiraje ishinga abo banyagihugu.
Karine Dusabe urakenuye kandi umwanuko w'igihugu hariya mu ntara ya Rumonge ngo si yororo. Abanyagihugu nabo bo ku mitumba ya Kizuka na Birimba ni muri komine y'intara ya Rumonge barafise amakenga ko bashobora gufatwa n'indwara zifatiye ku isuku rike imyaka itari mike iraheze basaba amazi ariko ngo bakaba batararonswa inyishu bakaba barayirindiriye amaso ahera mu nzira. Ayo bakoresha bakaba bayagura ku birometero birenga 10 1,500 akaba ari amafaranga agugwa ibido. Ni nkuru tubaza Signoline Nijimbere.
Aho kuyindi mitumba hari amabombo y'amazi meza bo ntibagira amazi meza yo kunywa. Amakuru atangwa n'abanyagihugu ku mitumba ya Kizuka na Birimba amenyesha ko haheze imyaka itari mike basaba ayo mazi ariko ntibigere bumvigwa ko bamwe bavoma mu ruzi Kizuka abandi bakavoma amazi y'ikiyaga Tanganyika mu gihe bakeneye amazi yo kunywa. Ababishoboye bavuga ko bayavomesha ku mafaranga ku mutumba wa Mwange nko ku birometero vya baba 10 ibido ikabishikana 1,500 y'amarundi. Abandi nabo baja kuvoma ayo mazi ku mitumba ya Gatwe na Kagongo muri iyo komine nyene ya Rumonge. Uno munyagihugu arabitubwira
tubona yuko ari kibazo gikomeye kuko hari n'abandi bakirirwa bararihaye amafaranga cyangwa ngo batume muri icyo gihe bose bategereza kuvoma ikinzuzi zisanzwe zitembera hari uruzi Mwange hari uruzi Kizuka rusanzwe rwekeranwa n'iyi zone cyangwa n'uwo mutumba wacu. Kumva yuko mbere n'inama ya komini y'uyu buryo bwo kuduha amazi ariko ayo mazi yaheze mu nzira ntitunze iyo yakateye mugabo kuriha amahera y'ikinga 1,500 kugira ngo urihe amazi. Hari n'igihe baguca bibiri kuko baja kure baja ku mitumba ya Kagongo hari abaji gatwe kuyarondera hari n'abandi baja mu mbuga.
Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Kizuka bakaba bafise amakenga ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike basaba abajejwe intwaro gutorera imiti ico kibazo c'amazi. Narijya mu gisagara ca Rumonge indwara ya kolera ifatira ku isuku rike ikunze kuyibonekeza na cane cane mu gihe c'imvura.
Nyeze wicho dusawa nuko mwaje jinwaro boku ikubita gashi kukuma tumba ni mwamini utagira mazi yokunwa nuko turiko turavyumva hirya no hino mu ntara za Cibitoke mu gisagara cya Bujumbura bariko baratangaza yuko hariho ikiza cya korera utwe turafise ubwoba na twebwe twibaza yuko bazohava ku mbere bayaduha ari uko bumvise yuko korera yaduteye n'umutumba umwe uri hagati y'indi mitumba mugabo wegereye Tanganyika bamwe baravoma amazi ya Tanganyika abandi bakavoma y'inzuzi
radio inzamba agateka kawe twagerageje kurondera buramatari w'intara ya Rumonge Leonard Niyonsaba watubwira ikiriko kirakogwa imbere y'ico kibazo cy'amazi turamukena.
Signorine Nijimbere urakenuye mu gusozerana no makuru twateguriye mu gisata cy'impunzi indwi zibiri za nyuma ziheza umwaka waraye uheze ntizagenze neza mu mpunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Rusenda ni mu gihugu cya Congo iharanira demokarasi bishikirizwa na Iranzi Olivier Serukiri mu mpunzi z'abarundi bari mu ikambi y'impunzi aho nyene Rusenda avuga ko abashika 200 babujijwe umutekano haruwishwe azira inka tunze abigeme n'abakenyezi bafatwa ku nguvu umviriza Olivier Iranzi
tubwa yuko mu gisata cy'umutekano muri zindwi zibiri zirangiza umwaka ko inkambi yabaye mu bihe bidasanzwe ugaje kuraba ibitigiri by'abantu bahuye n'ibazo byo kubagugwa ifatiye ku mutekano muke gufatwa ku nguvu kwibwa ibitungwa kuko kwa muhambi ntutunga inka baca kwiruka ko ravya bukayizira utunze intungwa nuko mena mazu imigwi yitwaje ibigwanisho imvukira tuvuga kuma yigaragaza mu nkambi badugamanuka baterwa abarefije nuvuga yuko izindi zibiri zanyimaze rangiza umwaka ntitwovuga ko ibintu byabaye byiza cyane aho mushuno munsi dufite ibitigiri by'abantu bashika ku 200 bashoboye guhura n'ibazo nk'ibyo ifatiye ku mutekano muke imbere y'uko umwaka urangira.
Olivier Iranzi yaserukira abarundi b'impunzi bari mu ikambi ya Rusenda mu gihugu cya Congo asabwa isata kijejwe impunzi HCR gukurikiza amategeko agenga impunzi n'ubunyene umviriza.
Icyo twasabira impunzi kuno mwanya na cyane cyane tugasaba hase gusubiramo kuri amategeko cyangwa se amasezerano yerekeye impunzi yo kwa 2008 mu kakaro mu mwaka wa 1951 nkuko anogangijwe n'amasezerano y'inyongera yo kwa 31 nzero mu mwaka wa 1967 aho nyine kandi bakisunga amasezerano y'ishyirahamwe rihuza amareta yo muri Afrika OIWA yo kuwa 10 Nyakanga mu mwaka wa 1969 yerekeye ingorane impunzi zigira muri Afrika ndetse bakisunga n'itegeko inimero ubusa 21 akanogagaze umwaka 2002 ryo kuwa 16 Gitutu umwaka 2002 rigenga impunzi muri leta ya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo nitwo kwibagira yuko hariho n'itegeko nshikiranganji inimero ubusa 25 kabe akanogahagaze VPM akanogahagaze Ministers Security akanogahagaze EB akanogahagaze ubusa 30 akanogahagaze umwaka 2015 y'itariki 2018 mu kakaro umwaka 2015 gemera ko abantu bitwa impunzi ikiganyo inimero ubusa 22 akanogahagaze 2015 cy'itariki 19 Ruheshi umwaka 2015 cy'inama idasanzwe y'umugwi wa leta ujeje kwingira impunzi yize kubyerekeye kwemera ubuhungiro impunzi z'abarundi ku butaka bwa Congo aho rero mu burenganzira bashika 10 uburenganzira bwa mbere bate ku mukono kuri iyo nama nuko impunzi itegezwa gucumbikirwa ahantu hari umutekano ndetse n'umwumvikano ku butaka bwa Congo turaza ko rero twisunze ayo mategeko ndetse nyene n'amasezerano biragaragara neza ko hamwe haseriyo kiraba neza kino kibazo birashoboka ko dushobora kubasaba gushyira mu ngiro mugabona yuko atura atamutekano hari bagafata ingingo ya nyuma kugira ngo bashobore guhereza abifite uburenganzira gushobora kubashyira ahantu hatekanye kuko ngo ni nini mugabona yuko bashobora guhatanga igihugu cya gatatu kuri zino mpunzi hano mu Rusenda twasaba ko bashobora kubashyira ahantu bakamera handi hantu hatekanye hatari urujya n'uruza akajagari kenshi ibibazo bitandukanye hano muri Congo.
Olivier Iranzi akaba aserukira abarundi bari mu ikambi y'impunzi ya Rusenda ni hariya mu gihugu kibanye cha Congo iharanira intwaro rusangi. Nino nga haduche du sozera makuru tuwa kutuwa washikiriza mwakoza mwagungu nese mwaya kulikie di klode ni nahazwe nijenda kunda washikiriza nabifurize kuruwa nigwa mwanyu numu vyanyu na huta kulikajo nzamba agateka kao.